Luka ikigabane cy'14. Yinjiye mu nzu y'umwe mu bakuru b'abafarisayo ku isabato kurya, baramugenza. Imbere yiwe hari umuntu arwaye urusina. Yesu abaza abigisha ibyagezwe n'abafarisayo ati:
"Mbega biremerwa gukiza umuntu ku isabato canke ntivyemerwa?"
Maze barihorera. Aramufata, aramukiza, aramusezera. Kandi arababaza ati:
"Ninde muri mwebwe afise umwana canke inka, hogira igikorokera mwiriba, ntiyoca gikurayo ku isabato?"
Ntibashobora kumwishura muri ibyo. Kandi acira umugana batumiwe, abonye ingene batanguranwa ibyicaro by'icubahiro. Arababwira ati:
"Umuntu niyagutorera ubukwe, ntuzokwicare mu cicaro c'abakuru ngo kumbure ntihabeho umuntu akurusha icubahiro yatowe, kandi uwabatoye mwempa akaza akakubwira ati: nubisuwa hicare, niho uzomaramara, ukagenda ukicara inyuma y'abandi bose. Ariko niwatumirwa, ugende wicare inyuma y'abandi bose, kugira ngo uwagutoye aje akubwira ati: igira ino haruguru mugenzi. Niho uzobona icubahiro imbere y'abo mwicaranye musangira bose. Kuko umuntu wese yishira hejuru azocishwa bugufi, kandi uwicisha bugufi azoshirwa hejuru."
Kandi abwira uwamutumiye ati:
"Niwategura inzimano ku murango canke mwijoro, ntuzotumira abagenzi bawe canke abo muvukana canke inshuti zawe canke ababanyi bawe b'abatunzi, kuko kumbure nabo bogutumira bakagusubiriza. Ariko niwategura inzimano, upfume utumira aboro, ibirema, abacumbagira n'impumyi, niho uzobuhiriwe, kuko badafise ibyo kukwishura, ariko uzokwishurwa mu izuka ry'abagororotsi."
Maze umwe mu bicaranye nawe abyumvise aramubwira ati:
"Harahiriwe uzorira mu bwami bw'Imana."
Nawe aramubwira ati:
"Habaye umuntu yarondeje amazimano menshi, atumira benshi. Igihe cyo kurya gishitse, atuma umushumba wiwe kubarira batowe ngo baze kuko bihejeje gutegurwa. Bose bahuriza hamwe umutima wo kwidohora, baramwisaba. Uwa mbere ati: naguze itongo, ngiye kuja kuriraba, ndakwinginze, uramvugira ntunge. Uwundi ati: naguze inka 10, ngiye kuzirimisha ngo ndabe, ndakwinginze, uramvugira ntunge. Uwundi ati: narongoye, nico kimbujije kuza." Maze wa mushumba agarutse abwira shebuja uko byagenze. Nyenuruga araraka abarira umushumba wiwe ati: "Genda n'ingoga uje mu nzira zagutse no mu nzira ntonto zo mu gisagara, uzane hanaboro n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira." Umushumba wiwe ati: "Mugenzi, icumba ariye ndagikoze, ariko imyanya iracasigaye." Shebuja abarira uno mushumba wiwe ati: "Genda uje mu nzira zagutse no mu mihora, ubagobere baze kugira ngo inzu yanje yuzure. Ndababwira yuko ata muntu n'umwe wo muri abo natumiye aza kugira icyo atamira mu byo nabateguriye."
Kandi ishengero ryinshi ryari rijanye nawe arahindukira arababwira ati:
"Umuntu niyanza ko, ntiyankese nyina, umugore wiwe, abana biwe, abavukanyi biwe, bashiki biwe, mbere n'amagara yiwe nayo, ntashobora kuba umwigishwa wanje. Utikorera umusaraba wiwe ngo ankurikire, ntashobora kuba umwigishwa wanje. Ninde muri mwebwe agomba kuba ku munara w'amatafari muremure, ntiyobanza kwicara, akarimbura igitigiri c'amahera yowubaka, ngo amenye yuko afisa yowuheraheza. Ngo kumbure yobahejeje kubaka amatafari y'intango, ntashobore kuwuzuza. Ababibonye bose bagatangura kumutwenga, bavuga ko uwo yatanguye kubaka ntashobore kuzuza. Canke hari umwami yoba agiye guhura n'uwundi ngo bagwane, ntiyobanza kwicara akaja inama ko yoshobora kujana ingabo 10,000 guhwana n'uwumuteye ari n'ingabo 20,000. Bisanzwe atari ko biri, wa wundi akiri kure cane amutumako intumwa akamubaza indishi yomuha ngo babane amahoro. Niko biri, umuntu wese muri mwebwe adaheba ibyo afise byose ntashobora kuba umwigishwa wanje. Umunyu ni mwiza, ariko umunyu wo woshira uburyohe, woba ukiryoshwa n'igiki. Ntacumaze mu murima canke mwicukiro, bapfa kuwuta. Uwuri n'amatwi yumva niyumve.